Tienes el razón, arriba. Banje bose burabiha yeah karo kumindurire ubuzima bwo ngahakwise karo kumindurire ukuntu mbayeho sindigera mpemuka you know that umutima ni wobikora madare sindigera mpemuka you know that umutima ni wobikora madare
if I get you babe I can feel alright. If I get you, baby, I can feel alright. Garuka, garuka, ubuzima bujyohe.
Ubuzima bujyohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima bujyohe.
Garuka, garuka, ubuzima bujyohe.
Ubuzima bujyohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima bujyohe.
Come on.
Kabiri, I cannot feel good to the habit. Anything eating up with Kira Kabi. Jangumbuya Puku on a Turi Babi. Don't have a Bora Bagans again. Kuri Hame Wote Bakus again. Don't have a Shinguru Banza again. Yakin in the Zivi Ganza. When a Kuwa na Kandite, when a Kuwa City. Every time I get on this, I'm just video original. If I get you now, I can feel around. If I get you now, I can feel around.
Garuka, garuka, ubuzima bujyohe.
Ubuzima bujyohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima bujyohe.
Garuka, garuka, ubuzima bujyohe.
Ubuzima bujyohe.
Garuka.
Yeah.